ndi Brussels mu bigi inyota y'ubutegetsi yoshingira ku guteza imbere igihugu n'abanyagihugu bose ku mutekano w'abarundi bose n'abanyamahanga nkuko tubibona muri ibihugu biduhaye ndaha
Jewe mba muri Sweden nitwa badushaka uburundi bwiza buzira igiturire buzira karenganyo buzira ubwikanyi nitwegwe nyene abarundi gutegezwa kubikora
Karadiridimbe
ni muri horande ndifwisha abarundi ko bose nera ku mugozi umwe
Aroni muri otari ama nkaba nkunda igihe gucanga icamavukiro igihe gutwataye mu rudogi kariye gutufunda cyane bose
Karadiridimbe
ikiganiro karadiridimba Giakajyo abarundi batukurikirana bari mu mahanga kugira ngo nabo baterere umuganda wabo mu kubaka igihugu cyabo cy'amavukiro karadiridimba
Medar niyo nkuru kuri micro reka ndabaramutse nongere ndabahikaze mwebwe mwese mubandanya gukurikirana ibiganiro bya radio isanganiro nkuko mwabyumvise nkuko munabimenyereye imisi yose ya Mungu umwanya nk'utwahereye ko no umwanya w'ikiganiro karadiridimba ni ikiganiro gihakanya nakajyo mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo muterera mu kubaka kino gihugu cacu camavukiro muti rero uno musi tugaruka kubaganirira kubiki kwigenekere zojya 20 ruhuhuma numusi mpuzo makungu wahariwe ico bita justice sociale mu rurimi rw'igifaransa umuntu agereranije kuvuga nko mu kirundi ni gutunganizwa canke kubahirizwa muri 2002 kubahirizwa muri byose uwo musi mukuru ukaba wa justice sociale ukaba uriho kuva mu 2009 ndabibutsa yuko amareta yari asanzwe yihaye ihangiro yo kugwanya ubukene n'ubushomeri akaba ari byo bari bashize imbere mu ico no kwita renforcement y'ubutungane kuvuga gukomeza igisata cy'ubutungane gukomeza kungana imbere y'amategeko intwaro rusangi n'ibindi bitari bike cyane cyane tuza kugaruka ko hano kigijanye no gutanga akazi atankunzi n'ibindi nivyo rero tugiye kugaruka kuri uwo munsi mpuzo makungu wahariwe justice sociale hama turabe nuko hano mu Burundi byifashe kumure ni cokogwa kugira uwo munsi canke intumbero izino ntumbero zubahirizwe mu gihugu cacu mutumire turi kumwe hano ni Faustin Ndikumana asanzwe arongoye ishiramwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo Faustin Ndikumana ndakura mu kije ka sangwa ikaze mu kiganiro karadiridimbo no munsi
ndakura mu kije medar kongira nkaramutsa barundi ariko baratwumviriza bene wacu bari mu mahanga barunka kajya guterera igihugu cabibarutse nabo mu gihugu hagati baza kudukurikira kuko nibaza kubaza kudukurikira
murakoze Faustin Ndikumana Serafine Hakizimana za kumfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri micro muvise ko ari medar niyo nkuru reka twongere kuba ikatse Reka rero tuduge kwidonido rya kino kiganiro cacu Faustin Ndikumana rino gerekerezo rya 20 ruhuma n'umunsi mpuzamakungu ni journée mondiale y'justice sociale hano mu Burundi navuze muri make ibigize iyo justice sociale muri justice sociale umuntu atahura iki
muri justice sociale umuntu ari gihe kenshi
ibaza ku byo utunga
cyivugo cha justice sociale hari abantu bacha bashaka kumva ubutungane bw'umubasentare bakabijana hari ya matribino n'ibiki bo haraga cheki ibyo mugabo mugabo ntuze y'isosiale n'ubutungane bahagaranye bahagaze ku bintu bitatu ica mbere ni ubutungane bwe abarundi bose canka abanyagihugu igihugu cyacu cyose kugira uburenganzira bumwe mu gihugu les droits uburenganzira bumwe mu gihugu
cyo ricambere
bica bijana rero no kungana imbere
y'amategeko
kungana imbere amategeko n'amadevoir abantu bakangana nibyo basabwa gukora bakabingana nibikore bamwe no kugira uburenganzira bumwe ikigira kabiri nico bita kugira amahigwe amwe égalité de chance ibintu iyo bihari tugifite amahigwe amwe kubishikira égalité de chance tugira amahigwe amwe yo kubishikira hanyuma ica gatatu rero kivera kuri ibyo no gusabikanya neza iby'igihugu ubutunzi bwiyongera ukabona ko buri ko barasabikanywa mu gihugu ibyo rero byaje kwera bagiye barabona yuko ibihugu rashobora kubona biri ko biratera imbere ukagenda muri bya biharo bakwereka ngo kuri sans économique ngo ni 5% ngo ni 6% ngo ni 7% ibiharo bakwereka ngo biri ko biratera imbere mugo bagenda kuraba ugasanga imigwi yo mu gihugu yose ntirikiraronka vya bintu cyo kimwe hari abigizwayo hariho abahezwa hariho ibica bigenda byo bituma rero ama critères bacha bagenda bararaba na yavuze ni bya égalité de chance no ku bénéficiaire au progrès économique ata urenganywa gushora kwigukora mu libre entreprise gutanguza umugambi ntuhezwe ushaka tuti nja kwinvestisa sha kwinjiza umutahe nja kugira gute nibire kurigwe bamwe ngo abandi babirekurigwe ubutunzi bukiyongera bugasabika none ko navuga rero ubugasanwe bita classe moyenne birahari classe moyenne kuva abantu benshi usanga babayeho neza mu gumisha atari ha musanga abantu umugumwe abantu bakeyi babaho cyane birenze batusanga abandi 80-90% bari kubara tubiwakura ubu rero ngira tavutura mu rundi ngene bimeze ugashura ama infrastructure publique ngine nabameze ama ibikogwa ibikogwa remezo ibikogwa bitagwa ibikogwa rusaye
les
infrastructures publiques hagi igihugu jisosiyali yagiye uzurasanga ama infrastructures publiques agenda agira amabarabara ntakogwe ntagira iki kuko ibyo nizare gufasha bose transport nziza amashuri meza yubakwa ibitaro byiza ibyo nibyo bifasha ko rafasha bose mu gacu usanga kumbura amazu y'abantu bamwe bangara akomeye yabategetsi iki birubakwa imiduga myiza myiza ikagira mugabo ukagenda kura bimwe bya ba rusangi ugasanga ni kibazo na ni ntuze yirebe nivyo rero hanini busanga bikunda kuboneka mu byanye n'ibyo bya
justice sociale
igira turaduta turabigaruka ko turiko turatanga nk'uburo rero ni iki
ego reka kumbure tugaruke hano iwacu mwa tubwiye ibintu bitatu uburenganzira bumwe mu gihugu amahigwa amwe no gusabikanya iby'igihugu hano iwacu muravye kuva muri 2009 kugeza uno munsi muri 2026 mubona byo bavyifashe gute kumbura muce munaza ko kuco mubona coba carahindutse canke kiriko kirafashe no munsi muri ibi bitatu mwadushikirije
urumva cyo novuga ubwa mbere ho justice sociale mu bihugu bitaratera imbere mbwa ni ibyo wacu hari ikintu kibanza kuba kihari nk'ibihugu bikenye cyane nko nk'ibyo Burundi hari usanga ubutunzi bwavyo reze economy bazita reze economy dichotomize diwalize no kuvuga usanga ubutunzi umengo buri kubiri hari ubutunzi buba burimo abantu babakene benshi benshi abarimye n'abaka abantu bose bato bato ikaba ekonomi imwe n'indi ekonomi igigwa n'abantu bifita cyane ugasanga ngende babaho ntibinahura n'ingena abandi babaye ugasanga ni deux ekonomi ziba zihari hanyuma rero ikindi nsa kibiramforosa ni gihe ingene ingingo zifatwa ucyo tune ingingo zifatwa zigenda zifatwa ku buryo babantu abo bandi batwato canke bose canke nabandi bagenda nabo nyene binjira muri structure économique kugira ya classe moyenne yiyongere classe moyenne ngira abantu baranyumva no kuvuga hamusanga abantu babaho ari benshi badasumba sumbana cyane nkakira warabibona rimwe rimwe muntu ukabona ugasanga umwarimu muganga abantu bose basana bangana nyene ko nigihere izo class bari tazigenda ugasanga ingingo leti fata ahubwo ninge nitunganye by'ubutunzi ugacusanga ahubwo bitera biba nabi gusumba ahare mu Burundi urabye ngene ingingo zimeze zifatwa n'ibyo butumwe n'ibitunganirwa ahubwo ibintu bigenda vyunyuka usumba ugasanga ubahubwo nabanga bavuraje mu makasi mwaye na bitwa ngo le fonctionnaire mwaye nibiki ubuzima basigaye babayeho bwasubiye inyuma cyane ra umudogutere umprofesere d'université umengo bose ariko baraja mu wa mugumwe wabantu bose bakenye babandi bose ruka tuti ugeze kuri urwego uba witwa yuko wisuru uri mani ya class moyenne ugasanga bye hanyuma ugatusanga wa mugwi wundi umwe rero uburonke muri ekono muronka vyose nyine ubishikira fasirima uvyiha nibi ugasanga usige utandukanye kuba nico gituma ari abantu usanga bavuga bati twebwe iyo jisi sosiali yamaze kubura uranyumva iyo jisi sosiali yamaze kubura abantu zobana bavuga bati nta bundi bukiriro buhari iki ico gihugu no kugiheba
hari waranyandikiye
ni rusanga rumva ngo ngo abari mu rafiza kazi ukuvuga ngo abapresident ngo barahevye akazi kwada gute abantu bari kuyumvira tuzi namwe
ngira bica biza muri ibi hari ho bamwe bamusanga bava no mu gihugu bigira kurondera ubuzima
nibyo reko nabwira ndi mvara heba akazi wacha umva abantu bose ngo tuti ubu ntibigikunda hagacha haguma ro wa mugwi wo bwanse hagacha haguma wa mugwi rero umwe usanga bobo vyose
bari hejuru
kandi babishikira kandi n'ingingo zikamara zifatwa gutyo nyine ngira ndaza nusha kuzana kwerekana nk'ubu rero ngene bigenda vi
niko kanya Faustin niko kanya Faustin turi ko tuvuga cyane cyane kuri bitatu mwagarutse
uburenganzira utangura kora hari nk'ibintu surabona nka economy ngene kiratunganya ubu uzubona nk'ubu ngo ukazubona baradukanye ngo ibintu byose ni monopole ubiha abantu bamwe twaduka ati angre
ni anaka niwe yizana mu gihugu
abandi bose ugakuramo mbere n'abanyagihugu bagiye kwigura bagatanga amahera yabo ntibanayironke ya mahera kandi ntibayasubizwe urumva wa mugumengo yose uragira sivyo ugacuza ati nk'ibitoro wari ibitoro n'imezu harabana ibitoro muhura akaba tuti urafura n'igitoro yirugira gute wo kamara marati urafise kwa digitoro ngoro ne wengo
ubundo gasaga wene camacuzwe hariyo nimiduga
inkono we parse ngo yogira inkwana igitoro nino re kubi ngo yongo ntasiripwe kabura kwa rabantu aha abatwirwa turarira harabandi gitoro gishika bakira ugasanga kandi bikuma vyipanzuko
umukuru w'igihugu yarigeze kugaruka avuga ati hariho imiduga atigera abona ku station itonda ku mirongo
none
binywera
inywera none koko ko bigarukira harya none ko batarababaza abayifisa ntibabazi isigireho harya isigireho ntibababazi kanye umuhitwa ragatwego zahaza amadovize hari abantu bayashikira kuri gaciro gitoyi abandi pi tukandika kujya soka byezo ugasanga hafi 70% y'ibidandazwa birenga bose ariko baningana kurya soko ibyo by'ibigori ibigoro za wumva abantu babiri ngo ntushora
zana
ubuhona amavoka ngo yafashwe umva n'umugwiza atunga ari gukora ibyo bikogwa wa mubujiji wahaye umwe n'abanyagihugu ati mushorera ha donc bahayishira hamwe monopole n'abandi ati mutegeza gushorera ha ku nguvu wagenda tufaguza muri ndakwereke waje nk'ubya rosete fiscale ugasanga bamwe ama taxi gingayo ama cotisation tangibi abandi exoneration
kumbure ku batavyumva ni kwa turusho umuntu aronka
paradebatire abagenera abandi bose bagabajenero abandi bose bose ngo barashira hamwe na yananga ngo yantari ukagenda ukaraba nayo bashize mu kiga cha leta yantuze ya yaya exoderasyo bateguye ugasanga yabaye nk'inchuro zibiri kwigwiza kabiri tuga creatine none ya exoneration siyo ari kugura ibi siyo ari kugura intuzeyi intebe canke ni iki wagenda ugacusanga no muri ntuze no muri dépenses publiques turi tujya makuru ingene bamwe amakuru abaremera amatagisi giribi bakabatsura bakabugarira bakagira iki mugaba bandi ishwi hagaca haza ama dépenses publiques ubiye ama dépenses publiques uza ku masoko ya leta amasoko ya leta
atangwa gute harimo justice
ivi nirakumva amasoko ni babandi nyine utangwa na monopole na yandi masoko kusanga abantu bayarezerevira naka na masoko ya leta ajya makori dutanga 70% y'ama dépenses yose leta ikurusanga biri mu masoko ya leta umaze guha umugumwe ngo ibindi byanaka abandi ntibakore ko ntibagira iki kandi amateka vyemera ndikunda
ugacugenda usanga nk'uwe importa dufate nk'umunyu ugasanga n'umuntu
yego nyo nakubwira imva ni yamasumva ku importa ibi bizana urumwe ibi ni wewe wenyene ibi ni banaka ikati batuzi kuzuma abandi bose babirabira hi ugacugenda rero no muntu uze ukaraba ningene nko muntu uze mu no muri ibi vya dépenses publiques zindi ukaraba ibintu ba privilege ubona yuko bashobora kuvuga bati nk'imbaka tuti amabatima ya leta imabiro leta ikoreramo ugasanga kubakwa ni umugani cyankaracegwa mugaba ati babandi banyina ati gena mu bakamaza aho guze turabapangira muri leta ubaka inzu
kandi zica zipanga umurengera
zikapanga umurengera mugabo zanyo hakubaka inyubako rusange z'amabatima ico ni iki no mu mishahara hagenda urabona ingene bagira ibintu dosanga urusanga muri amadirusi y'igipolisi hari no higi wasanga na mavewite n'ibiki bintu birengeye mugabo agenda ugasanga nka sentare tribunal de résidence ama tribunal de résidence ugasanga bari ku modoka imwe niyo bazopartaja uruduga rwo ugasanga iyi nitwa imodoka tribunal ngo nitwara ntuze president baganitsa ngiye mu nami Bujumbura niza gutora ibintu Bujumbura ngo nija ku matere ari imwe mugabo gacusanga abandi bamanuka Bujumbura ugasanga ngive witi bitatu biherekeza fose ukabira muri ubukera tuba dufise wagenda no muntu uze ni ibintu by'imishara cyangwa ibigenda uzokuva uza tuvumbwa amasivansi hani ndo amasivansi byaduka urabona nkiko koza wumva ngo amakomine za ngo abantu zoma ngwa ma ni muri afuta so budgetaire ngwa ma cooperative sango bakaduka ama miliyaridi ngo demiyo ku mitumba ama miliyaridi akaye bagatwa nuwo wari wese mushikira ngandi bagaca leta avuga ati ayo mahera zishuzwa ryare ugafata nk'ama miliyaridi amajana n'amajana uka tebagiza mu bantu ngo bajye kugira ati niba nasubize bakarya bagahereza bagaheza ayo muntu uze wose mu kigaca iyo mu mwavu hora urumvise umushikira ngandi bikagaca tuyabivuze ko wenyene ati biragira gute barayagira gute yamwe yo mu bigoroso n'umwe nagenda mugabo ugasanga kugira bongera umudokotera avura abantu benshi ibingwana
ari kibazo aho nyine none nshaka kugaruka
umwigishe atwigishije abana kugira no mushahara uduge bamuhime
kibazo
justice baba majisi ngira kugira bahema kubera avuga tuti cyangwa ba docteur bize nyine cyangwa ni university turaganira ngire bahembwa babo ucumengo abo bantu biga tudashobora gukontrola baza n'ubwenge bwabo oya abantu batugura reka duhereze hahandi
ndiko ndagaruka kumbure nashaka kumenya uno munsi Uburundi bwo bugeze hehe
inde
Uburundi intambwe bwo bugeze ho mukubahiriza cyane bijanye
ndiko ndakwira ko twasubiye inyuma yego ndi ndiko ndademontra nga
naho tuja naho tuva
turiko dusubira inyuma we ndiko ndabikwereka nawe turiko tura we abantu ariko barahuje igihugu hamba ngo turiko tuja hehe
aho rero umuntu aca yibaza ati none ingaruka nizehe ku gihugu
ingaruka n'abantu bahunze igihugu bose hazosigara hasasigara uwo mugwi umwe wiganje ono crepe de richesse ubazubwira ama monopole nta innovation hari nta gukora ega nta kandi ishirisi hari abantu baronka ibintu badakoze ata innovation nta competition y'economie duka gutyo
nta higanwa mu isanzwe
nta higanwa nta gukora ibintu biza biriteregita abantu bakabiri yuko abo byagenewe
hanyuma
ikindi se nakwiri curaba ibica bikurikira curaba na ya ma projet do development.
Ya migambi iterambere.
Aje gufasha abanyagihugu bose muri rusangi iki? Sivyo? Aje kuvyura abandi bose bato bato nibiki? Nayo uzawumva ngo za banke mondiale. Nko byumva. Bazobira ko banke mondiale isha gutanga 1 miliard dollars. Mugo kumva ngo hakorejwe 10%. Kubera iki? Abo bahaye amaproje incapable.
Ni kuvuga ya mahera gacasubizwe inyuma
agasubizwe inyuma
yofashije abe
kubera bashizeho ba bantu bari muri ya masturicture ya batabishoboye wewe mera gushira abantu badashoboye ibintu kugira mahera ngano muri ari de nibikati asubira inyuma nabagwiza tunga baje benshi baje kwembisa ngaha ati utadushizemwe muri asiri kwi ngo natwe tugi byagusa dusanzwa ubizanye subira inyuma ni mitabu gasubiza inyuma ukagira iki hanyuma naho cugenda ucubibona ucubona no muri ntuze n'ivyo kugwanya intuze igiturire hacaba yatorera confidentere ahandi mu gwanya igiturire iba ibijimbere confidente no kuba yuko ati uri nk'umu
no mu mapiri ya justice sociale nayo
ibirimo ibirimo uko confidentere ni baza ati no we uri ministre acha ucuru umudandaza wa mbere muri iki kintu kandi utsanga ufisa ani mabanga urumva uzanga abonye ni ba mandat republique batwara mishahara ya leta bayi bace muri bo ba mbere abana bagwiza tunga ba mbere bace biha ya madovize yoroshe biha ma exoneration concurrence kigenda de royale abantu aburi nyene bashobora gukora
mbe nyene aho nyene amategeko avuga iki
avuga iki inki
kubijanye nabo baje ku rugo rudandazwa
rite contre akuri byo yose nta nibi hari nkibivugira ama declaration de bien ntavu ntazabwa kwerekana ubutunzi muri kwaje kumabanga
ne birakogwa bimeze gute
nibikogwa igumva igabica vyiyubaka biri yubaka ati nta ku declare u declare u have awaken oui raketaje torere ngo ndugwanye giturire uzokumva ngo ngo bafasha bari ko bari gute ngo bafasha bavunja nibiki ngo bafashe ngo ngama video ya mesa bangi ugasanga bacha bana bigabura ibyo nyine ugasanga ngo uvuze ngo yegujya ngo numusu mufashe none nawe uca wi ibyo mufatanye iragiye ni raketaje kandi torere conclusion torere nibi byintuze uza gusanga nkajya mahera amantuze yenda kwerekana amahera umushikiranganje imbe ninde ujanye ne
yari amahera yiki
wikiga cha leta uyu arendi kumana yavuze ati twasohoye hafi amamiliyaridi n'amamiliyaridi kubaka amabiro do zone ati twasohoye desa miliyoni kuri shaka biro do zone wabonye ivyubatswe wabonye yagisiyare urumva amahera asoze kubaka inyubako rusagi nziza amabiro do zone yaba abanyagihugu mugabo aranyurujwe anyurujwe na ya masturicture nyene mugabo nta enquete kurikiye ngo wumve harafashwe n'umuntu
habe guhana
habe no guhana nzo kwica vyiyubaka hanyuma ikindi natwe tuzanga ati none hari na hamwe hamwe bavuga bati oya ntitwojya gusa yavuye hejuru habwo reka nayo dukura muba
mu banyagihugu
yarabanje kwa kamara ngo abanyagihugu navyo wumvise terera tukubaka amabiro do zone ihigare abatoruje ngo tutwojya hamwe terera kubaka amabiro do zone amahero kinjitsa ugatubwira na yari hejuru yavuye hejuru karya urumva umuntu yabajijwe ati we wa mahera watsaba abanyagihugu wayasize he mu kubaka amabiro do zone ko baruzi uko hari amabiro azova hejuru
hari amahera yarategekanijwe ku gukora ico gikorwa cyo kubaka amabiro
hanyuma rero ushobora kugira ro viyubake ro neza bice bisozera uravyumva nibigere bacaje muri politique ati umugambwe mwijana kwijana mwaba upoza
ni mwinumire
ayo matora bonye ni babitegugwe ati ubu ni jana kwijana ni ndana ni jana kwijana nyene kero ati igirayo mwaje se bichavye yubak donc ki ire ni tsiza kubafunga kino
kuvuga na babandi bavuga bose bavuga
ati
intumbero ni imwe
n'uruvyumva ngo numugambwe numwe iki abana ngo nibiga umugambwe guhera muri primaire kuduga hejuru stalinisation no bidora politique ibyo tubihera tuye kubyo bya ba staline twumva ngo abana iki urumva none wewe ya disosiare ibisigaye iri hehe ucumva yuko bijya kumva ngo systeme n'ibiki n'ibintu nyine bipanganye n'ivyugarune ubwo butunzi buzokwiyongera gute kiyongere gute ubwo butari wumva ngo ubwo butare wumva ngo ngo buriko burashoka wewe ubwo butare nimba buriko burashoka ubona hayiko hahinduka iki
gira 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 kizoboneka muri kazoza
none uri hera muri kazoza kandi turiko turashura
kuva mu bisanzwe woshoye uronka
amahera winjizwa atamukagura ibintu ejo wundi ejo ntuze nabe nkurikira guverner wa BRB ari karavuga ngo ngo ama indicateur ngo yiyongereye ngo burezire video change ngo ziyongereye ngo amahera ngo yubutare ngo twamaze kuyazana mwe bamwe baharuka kuvuga ngo ntuze mugaba bazagurigaza ibibazo rero by'ibitoro n'ibikigo turiko turaraba rero ngo twitondere mwene ngo ngo abarundi bo ronka gahengwe
ubwo wene ngira bivuga nk'icizero wewe ntacubona
inde
guverner wa BRB
agira gute
abivuga kumbure afise icizere
icizere n'ingingo zotuma vyiyongera neza zitari ko zirafatwa na urana akababoshe bibere bikabiri mu hejuru twagwa mu biro za presidence nirikirakora ibyo tegeza gukora BRB ni nahantu hose ni kintu kiwe kigeza kikigenga kikadisiplina n'intuzeyi ningene ibintu bikugwa mu gihugu kuboneje naje nareko ndavuga no kuvuga ko naciye nareko ndara no mu madone basohoye muri ico gitabo nyene ca politique monetaire nareko muna andetema yabandanije yiyongera umva andetema
no kuvuga amafaranga leta ibifitiye
aguma yiyongera namwe by'amavance babo ngo avance de la banque centrale ntibihagarara nuva ko la masse monétaire iguma yongera none iyo masse monétaire abanyumva amahera yongera mu gihugu masse monétaire ari yandetema atacifatiye ko aprofita abandi erega nico ni kibazo wewe none zo wewe turiko turi yandeta intebe mu mashuri ziriko ziragugwa nta misari kiri yongera nta ma investisi turi kurabona mu gihugu hagati ya ma investisi mahimo y'ibikorwa en interieur du pays ugumubona ati mu bindi hukubera ntuze iyo andetema iriko isiguriki mu bindi muri economy usanzwe landetema igenda en disproportion avec le chômage musanzwe rushum iyo andetema iduga uco bitako abantu ariko barembetsa canke leta gize gite chômage kigabanuka me abantu bahunga baburubuzi bagire gute n'intebe ntizuba kwamabije mu ntuze ntibigire gute hama mugaba ngo ngwandite migumi duwa ngo masse monetaire
iki yenda bibangabanga
none iyo masse monetaire ni ya indiscipline budgetaire usanga namahera ari karakogwa ajya yongera muri avance aprofita abantu bamwe bamwe ce n'est pas pour destiné à des dépenses publiques umuntu wose muto azoprofita yego ibyo bintu n'ibintu abantu utabundi kurabyinjira buto turano ni yandeta imiguma yongera iri kizoriho n'abarundi gute iri kifasha iki mu iterambere ry'igihugu
mu bisanzwe yabwizwa gufasha
wo tumwe ati twiyandese mugabo intebe zose zaguzwe mu majuri gendure kuri bagaza aje muri 76 usere muri histoire l'ardoise de la dette yo kuri micombero yari presque nkaze nta ndinubundi bwa rufusa mugabo bavuza kuvuga tuti bagaze havuye landetima y'Burundi isa niyongereye sivyo none yari yongereye none ubana hakozwe ibingana gute voilà
ariyo nivyo baheruka kuvuga yuko ibimwe ko muravuga vya infrastructure no musi duheruka ivyo kuri
bakazi
ide ni yaraduze ariko harabaho
hari ikintu bita mu kugwanya ubukene mu gwi wacu bavyita kugira ico bita les investissements himo himo nukuva haute intensité de la main d'œuvre ni ama projet meda utanguza rugura ni menshi ari na mabefasi turi kurubaka ugasanga ba bantu bose bato babarimye baraza ku diversifya roveni bagatonda nibipaba ku main devre kero asanga bazindutse ugasanga ama projet
kandi bakaza bivuye ku mutima
bakatabaza rahima ka bitanu ku munsi mugubu turi muri sozampo wa notoire none umupezi wa umunyagihugu wa ruguru aricaye ararimye ubutongo baburima nk'inkindwi zibiri akabahejeje indwi zibiri abahejeje kurima yari ndira wa mwavu bikanka akagira gute agaca guma yicaye aho vya bigori yagera kubishora n'umwanya vyamutwaye bagaca bakabigo ntibamuhembe ikawa bagateba kumuhemba hanyuma akaguma yicaye ngaha gutyo intu zataruve nta na projiri kiraba ruguru ngo azara diversifya
akora n'utu
umva ara nindiri umwimbu nakindi ari karakora parce qu'il y a pas de projet
acha niyo nyine usanga suzampu ugasanga abagabo ruguru birigwa bice wikura tubuga ruguru
cabaza no mu
majampu wabaje mu macupa nibiki kera suzampu na mapoja hari hama wa mwimburageze rero barabe ko bugura bati abana baje kwishura itugura ibi banyeje gusura vya bigori ngo ya ni muhembwa rindira mezi na mezi nani proje hari wewe uri kuri imagine yo secret monete ngo barabrutse ko na amafaranga cyinjira mu banyagihugu ngana bwa bya mass monete grade passe haguca tagura gusirikira akagira fluidite oya chaba bloke kumura chaba rakoreshwa na bamugwi kandi agubasirikira hejuru agumasirikira hejuru
yego
ibazo bikomeye cyane
muntunge Faustin tuje mu gice cha kabi cha kino kiganiro cacu karadiridimba reka duha kanya mwebwe namwe mudukurikira muri hanze y'igihugu nimba ari ikibazo canke intererano yanyu kano niko kanya mwumvise tuko turagaruka kuri justice sociale umuhinga Faustin Ndikumana sanzwe ari umuhinga mu by'ubutunzi akongera akaba narongoye nishiramwe parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo niwe turi kumwe hano tugaruka kuri iki kijanye na justice sociale ndabibutsa yuko kuwa 20 ruhuhuma ari umunsi mpuzo makungu wabita justice sociale mwumvise ibigize ino justice sociale sukumva cane cane ibijanye no mu butungane ariko ngo butungane ni kimwe mu bija mu bigize ino justice sociale telefone zacu ni 64 ubusa 70 ubusa 70 64 ubusa 70 ubusa 70 canke 76 ubusa 83 933 76 ubusa 83 933 nibutse ko kino kiganiro cagenewe mwebwe abarundi mu bahanze y'igihugu batumirire amate muri studio hama mukanye cyo tugaruka Reka twakire uri ku murongo na mahoro
mwaramutse neza
turabaramukije mwo twidondora sangwe kaza muri karadiridimba
ego ni nkuko bisanzwe ni mutama ari muri Brazil
na mahoro ga mutama muri Brazil
turakengurukira mukama kandi bashima ndumva ko nawe mwaramutse mahoro ni turamukiriza umutumire
ndabaramukije murakoze
arabaramutsa muta
ego cyane murakoze cyane sangwe iteka
ego duga kwijambo muta
ego cyane je ndashimira intererane n'ukuri zanyu nyako wa mu mutumire mushira hame ryanyu parseme mubona ko ari naryo ahanini uyu munsi ngira na ulikome niyo mashira hamazigaye ari karavuga yandi babona ko asana yanumye hanyuma jewe nashaka mugabo kumera nkubaza mbega mwebwe muri aya mashyirahamwe ya societe civile cyane cyane parseme iyo muvuga mwebwe ubutumwa bwanyu bugenewe bande iyo muvuga by'ukuri novuga la uwo muba mushaka guha ubutumwa by'ukuri ninde ibyo ndakibajije gutyo kugira byo kwitwumve yuko iyo muvuga abo mubwira icyo bakoza ibyo mubabwira niba by'ukuri ibyo mubabwira hari icyo babikoza ngo duha akarorero k'ikintu kimwe cyangwa bibiri byo babimaze guhinduka cyangwa gukogwa bivuye ku butumwa cyangwa gukamamwateye ni mwaba naho ibyo muvuga abo mubigenera batumvira cyane batumva ibyo muvuga mwibaza ko byo babiva kuki ubwo inzira muwa mubicishamwe cyangwa mucishamwe ubutumwa bwanyu zobaritso zibaye zo nkubera iki wabo batabyo badakora ubwo nta kumwohindura inzira mwocishamo cyangwa strategy mwocishamo kuburyo abo mugenera ubutumwa bwanyu bwumva kandi bakabushira mu ngiro kugira abarundi bikuri ibyo muvuga kandi ndemera ko ari ukuri hanyuma bahagira icyo bakoze hanyuma kandi kabazo gasa n'akanyuma nashaka kubaza ku bwanyu uyo mutima w'uko umuntu wese ahari ashitse akwega utumwegereye twose donc twashikira twose akwega yishimye ku bwanyu mwamwibaza ko by'ukuri la cause profonde ikintu kibituma nyezina cyo bakiva kuko iby'ukuri muri ko muraraba ubwo abarundi ntabwo boba baratakaje cyanke boba batahura nabi ikintu bita itunga rarishese kuburyo uyu munsi bo haho baro kwitiranya ubutunzi no gutunga inoti amafaranga uko je ndiko ndabivuga ukubera abo bantu abantu guti akagwi cyane yo systeme iri kirarondera ibintu byose biza zwandete maze se baca bashira ku ruhande bwa ntitubone ico ari karakora ayo mafaranga ubwo nabwo baba ari kubarunda inoti ahantu hanyuma ugasanga byukuri nta butunzi buboneka mbwabo bazi ngo baratunze mbwabo byukuri byo bihari ibintu by'ibipapuro batunze mu mazi wabo kuko nibaza ko iyo baba babikwega bakaca bambetisa bagakreya nk'amayindustri bakabuza abandi gukreya amayindustri mbwabo bakayakreya je nibaza ko hatobuze abana bakeya bashikigwa utubazo twanje twari utwo murakoze
murakoze mutama muri Brazil reka duhakanye Foster kwishura ku bintu bibazo bibiri Foster murakoze Foster mwishure mubanguka kuko banyitse kwa runda ariko murongo
yego urabona arabajije ngo ubutumwa mushikana ubwa mbere ubutumwa tugira tubwira abarundi bose
atanumwavuyemo
ubwa mbere abatwagwa kugira bamenye ukuri ku bibazo bibaraba ibazo ikibitera n'inyishu ikwiye kuronka kugira n'uhari wese ahari ashobore kudufasha kugira niya bari ahantu hose ashobora kugira icafaje canke mu nama kana kagatera icyumviro nawe azamya ati twarumvise muri parseme twarumvise ibi ni kugira l'opinion imenye cyane cyane kuri kuko ubujye umwijima ni ikintu kibi cyane kandi hari abantu b'autorite bagerageza guhisha ukuri abantu bose bato bato kumbure badafite amahirwe yo kuba barase mu mashuri yo gutahura ibintu bimwe bimwe n'ababigiye mu usanga rimwe ngo badashobora kuvyumva hanyuma ikigira kabiri
aha iko yagarutse ati mbega abo murungika ubutumwa uno munsi
murevalira ndacakubwira abo ni bamwe amari nabo nabafata ingingo abafata ingingo rero bafata ingingo kugira ibyo bintu bihinduke aba rero bari mu cyonco no kwita no vuga ati haro prison barimo baraboshwe n'ibintu biyita intere zabo personnelle kuko ikintu cyo uza gufata kugira gikize igihugu kibakura ibintu bimwe bimwe bahora baronka muri facilite bakaja gukora bakangana n'abandi sinzi nk'uwo mutama ari karanyuma nk'uwo bazi gituma no pese kuva tuti kubera iki nk'igitoro kugira cinjira utona reka abantu bacinjiza ari benshi sivyo ni kintu cyoroshye bacita ari benshi ubi iri itoro ry'igitoro naho urishira ku 8 indwi abantu barakigura neza kandi gihe cyo bacuzuye gusumba kuvuga ngo igitoro c'ibihumbi 4 uha bamwe abantu bakirwa arahwera ku maragira gute atari kihari ugutwata ngo prix du marché ko nakarontanze kandi namweretse imiragenda sigura ujya mugwi l'economy bamaze kwifata mu muco umwe mu muce umwe urumva kugira ubabwira ati igitoro mu gisabikanye n'abandi izo nzahabu usabikanya n'abandi urumva ikibazo kiraho hamaca bya bindi rero bita politique formelle na politique informelle anyumve formelle ni bitabo byandikwa amategeko yandikwa sivyo ivyo riyo tugiye kubabwira barashobora kuva bakashaka bavyandika neza mugabo informelle naho ico bita les pratiques
ishigwa mungi
ishigwa ishigwa mungiro ishigwa mungiro ibyo bintu umva rero twe twicaye tukavuga tuti ibintu byogenda gutye itaje kurigira rigwanya ibiture byandika kuko ibi byandika kuko ivyo turajogara tukabidiskita bigakunda no mugambi rwanya igiturire weruwa gutegurwa baraduhagaye twara utereyemo nagera mubwire nawe ategetse bose umuze kumva abara bamwe mu bashikira ngani turamaze kubonana umukuru w'igihugu turamaze kubonana kuri yo politiki azatu tizohindura mugambi hageze pratique bikanka ingene ibintu bya mungire
ngerageje kumva mutama
ndabona karuri nka none nka mutama twaravuze tutegure itegeko rigwanya igitwe twaduti abantu mwerekana amatungo yabo twabishizeho utabikurikije wubwiza kubaza ngufuse ndi kuma ndinde kuza kugusigurira ko bikenewe twarabize no mu itegeko
umva mutama uko ndamwumva abafise amakenga ati mbega abo mubwira byo babitabashikira ati none
bitabashikira gute
nihe strategy yihuta
bitabashikira gute mvugiye ku radio baravyumva ndagusanze mu biro tukavugana uravyumva ndakwandikiye kete urabibona none ushaka tuvuganire hehe
reka tudugo kibazo cyangwa
mu kirere ubu mushikiranganye cyangwa umukuru w'igihugu je ndamaze gukurankontra ndamaze gukurungikira ibitabo ivyinzira by'igihokogwa ndavugira ku radio mu manama ndamaze guterera ukanyumva none ushaka njike
ngira n'ukwiga izindi strategy mura kugira bice bija mu ngiro nega foste ku bintu
bitariko
ku bintu bitariko birahinduka
nege ntafata ingingo je ibintu bishye
ega mwebwe ishira hamwe parsem ri saba barundi canke ri hamagara barundi guhindura ingendo kubwa mutamati izo ngendo twe twara turiko zitariko zahinduka ibyo
ntizihinduka kuko hari no kuva kera hamwe abahanuzi bahanura bami byo nubize umuhanuzara bayiriya muri bibiri abasoma barahanura ba Yohani batse no urumva ko bahanura none bona abami barabikurikiza byamuko makumwa mabone canke igihugu kibanze kugogwa
reka tuje ku kibazo cha
kabica rero ibyo duhanura birumvikana turabibabwira ahubwo namwe abarundi ni mufashi ko twababwiye ukuri none muca mushaka ko rifosta ndi komana zo je nakubwiye ukuri bavyumvise aho uri hose nawe haguruka ubwire uwo mutwara huru ubwire iki nawe muta muri Brazil rwungi kubutumwa ati twumvise ubutumwa nahindura ibintu
mu mwisho kibazo cha kabiri kugira twakira
ubundi wewe urindiriye ngo Faustin Kumana wenyene ngo ribansoza guhindurirwa je nakoze ubunuze ukwindi bandi ko nawe kwereka mu kindi
ariko hariho uciye aja ku murongo
reko tudishurira rimwe
reko ucuvyishurira rimwe
itanagishurira rimwe aba ngo mucumengo ngo ngo bagumije amafaranga ni tezuri zasenye amafaranga babika
reka twakira none ku murongo allo
ni bavuye ntaraje
allo
ndabaramukije amahoro y'Imana kuri radio sangane wano ndabaramukije amahoro y'Imana muranyumva
turakumva neza rinda twakwiherereye he
ni twa David ubu ngamamagaze imoreale muri Canada busanzwe namagara ndi mehera ndi yota muri Canada ariko no munsi ndi mu rugendo namagara ndi imoreale muri Canada na mahoro no
ego ni imporera mutsa Foste turi ku mucuduga kwijambo akanya karaturega kino kigani usanga umwanya utubana mutsa
ego ni muto cyane ndatangaye
murakoze murakoze ngaramukije mutumire ndi kumana Foste
muraho ndabaramukije
ndara mushimira kugungene agahengesha nya kuza arakegura cyane atera kugira ngo tubake ubutunzi economy kibone rero nkuko muvuze yuko akanya kandi karabarega nako ndamaze kibazo kimwe ubushize narumvise umuntu bita Alexis Nduhije yigamba yuko mu byo bakoze nk'abanyapolitike alivyo byatumye Burundi buri muri kinyane kuta krize y'igitoro turimo icyo kintu cyose sinari nigeze ndakiyumvira cyane ngo mbone yuko byaba byatumye nabo banyapolitiki kandi kivugwa gake
iki kibazo ngo byacumvise neza Foste
sindacumvise uvuze ko sinduje yavuze yuko ingingo bazafashwe nabandi
Allo David
Eh, nanyumvise neza.
Oh yeah, tomori kibazo neza.
Sinacumvise.
Ego, ego, ndashaka ni kuvuga rero Alexis Nduhije yigamba avuga yuko abanyapolitike aribo batumye n'igitoro kibura mu Burundi. Iki kintu nato rero iyo bari ko barakora analyse yo muri economy ni kigera kivugwamo. mbega politiki cyane cyane y'abatavuganye n'ubutegetsi yagize uruhe ruhara kugira ngo uburundi no munsi ture igitoro mwishimikije ibi sinduhije yavuza nyuma cyo kosogwa gute kugira ngo uburundi busubire buronke igitoro icyo kibazo njye nagomba asobanurire point of view economy uko avyumva uko abibona kubera mu analyse yabo ntanarimwe bigera bakivuga hanyuma akakabiri nihuta uburundi nta base solide y'ivyitwa justice sociale existe niko ndabibona niko nda nkurikije leta zose zagiye ziyaca niko nibivuga ubu leta y'uno munsi yohera he kugira y'implante de base solide kushingira kugira tubake justice sociale murakoze
murakoze murakoze David uri Montréal mu rugendo Faustin yagarutse ati mbega abanyepolitiki ko bivugwa bo bafise uruhara ruhe mu ibura ry'igitoro agacavuga ati analyse yanyu
se ngo abanyepolitiki
ibyo naje nabyo numvise ariko wene ngerageje
simboni huriro ryo kuvuga ngo abanyepolitiki nibura ry'igitoro ho ibura ry'igitoro kwinjiza igitoro mu gihugu ni ibintu pirema technique binesesita volonté politique muravuga tuti ibikore ababishoboye babikore ariko abantu ngo tugira tubivuga ko turayivuga ko cyane solution zirahari solution bwa mbere nuko we amadovize ufise muri BRB haca ibico bita gestion priorisée priorisée no kuvuga harama importation stratégique amadovize n'asubira gusesagwa atwagwa n'abantu bataza nibyo binjije uyabahereza gucyo vagabond araba inirigere muri gestion ico ni cyambere ica kabiri ni ninde acinjiza afise logistique kwiye arafise capacité wa mutuye gute ni soko batanze abantu bahanyurazana bakizanya none ni wihera uta uzi kugira amasangire byo muzangire adashobye kugira logistique yo kukizana ni ki ica gatatu hari ico bita liberalisation ipere mutake le prix igihamba yo winsanga le prix ngwe kwi 4000 twa tuti duke nico bita le prix du marché ni igitoro cyo gwa gute uje uri kurambira igitoro mu rundi gwa ngo 4000 ugasanga twe daboro nako kiba gisi Dar es Salaam turagera ku yindi coup de transport c'est un pays enclavé umva kuvuga ngo igitoro cyo mu Burundi ngo kirazimbuka kusoma ico muri Tanzania n'ibiki canke nibikunda yo prix du marché le prix za kuba du marché tukayise protocole imeze hanyuma ugacugira kuri ico bita monopole abigize igitoro babeshi nk'ibindi bidandazwa bose bakatiza bakishikana ngaha sur place au prix du marché kandi amastasyo yokuzura hacha bico bitarura politique stratégique gouvernementale yo gushira ama infrastructure yo kubaka ico bitare stock stratégique aho ni muri investissement a moyen te a moyen te bifuka tuti nimba ari ideni twaza chanque nibiki priorisé no kugira tugico bita la stratégie sécurité énergie twubatse twubatse aho dushaka gustoka igitoro cyaje ari cinshi nagira nje namuwaza ari ibyo igitoro gituma sinzi imyaka yo bafise uwo aje kuba ico kibazo
ni David
ni David ndamubwira David jewe mu mirongo kiri gihe muri yambarwa ya mbere igihari yambarwa mu Burundi amayira yugaye intambara ihari ibiki byose bihari nta gitoro cyabuze je muri ya myaka nanakoze jewe no muri ringi zwankora no muri Interbank haje ajya makrize ameze kujya nkarabara gestion ingene BRB yavyifatamo kijya gihe ingene twari ha ama liste baduha tuti batubwira tuti aya ma produit niyo ari prioritaire twakunda kubona igitoro tukabona ama produit ya matière première za Burundi leta itugaragwa tuti no Burundi ntigira ikibazo igitoro ntikibure mu gupeye imiti ntibure uko bizimba kose mugabo ntibibure gume biza hamugacha bari umuntu abishoye afite logistique kwiye niki akacinjiza none wosigura gute ngene igitoro mu ntambara ambara gihari amayira yugaye cooperation yo bangwa bafashe Burundi barahagaze byarahagaze niki mugabo cyakumacinjira kiboneka
yego Foster reka duteri ntambara
ni gestion ningene ubu wabigeze ningene namusigure ravyumbi
dusigaje kanya gato
yo kuvera ngo politique sibona ngo sinuje abanye politique abanye politique igitoro ni muri ministere ni la presidence igitoro zuba mwopoza ngo ngo ari umwopoza ngo rero singana kumana tari ngo gwasa ngo mu gitoro cyanke nibiki aho nawe aho nawe je mbona
yabaje mbona kandi kabazo kabiri mukisho mukanya gato gusa ati none leta y'uno munsi biraboneka ko ata base solide ijanye na justice sociale ihari leta y'uno munsi yo herahe
iherahe mu majambo make banza ubahiriza amategeko y'igihugu kene yubatse kuko amategeko y'igihugu henshi arakonsacra justice sociale hanyuma rora politique économique yugukaza ibyo bya monopole umengure cyakwi ariyo itunganye butunze ibyo bibiri byonyene ega no mugutanga ubuze hari itegeko ritandukanye mabanga ya politique n'amabanga y'ubuhinga ahonye no yikurikije ibintu gukurikiza n'amategeko yanditse hoye ryo tangu hanyuma iyo memise suje kuri economy leta ngo ama monopole duhaye naka tugimitwe tugura twenyine ibyo banzu bikase
aho niho leta y'ubuyohera ni mugaruke kuri cha kibazo cha mutama muri Brazil ati none kubwanyu ni gikico kugwa kugira uwo muntu ahagiye areke gukwega utwo twose abonye ni gute yokingira
ibyo ibyo mu bisanzwe bakubwira bati l'homme l'homme
mu nkundire Faustin urabona kanya kayo karatujana hari wundi yakuye mugwa muce bumwishira rimwe nico usiko allo aci yava ku murongo tugire ku mugabo umwanya uracha hari minota 10 iracyasigaye bace bamushaka ku murongo ariko mushuka ikibazo cha mutama yuko aho umuntu bamushije
bisanzwe l'homme hajya la nature y'umuntu hari ibintu birasa avuka afise burya lomene egoiste lomene egoiste kandi lome n'umuntu afise tendance d'abuser du pouvoir quand il en détient
reka tukomeze twakira no muntu allo 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 mu buhinga bw'ivyuma banyeretse ko hari umuntu amahoro n'amahoro mugerageze muhinga bw'ivyuma baturabire hariho ibica bi ari telefone bahindure iyindi ari nzira bahindure iyindi kugira tumwakire neza muti umuntu hari ivyo avukana
imuntu byo avukana nature egoiste ndikumeze medare urakunda ibintu vyawe bipunda urakunda umujyana uko niko bimeze wari we wese
wi ego ninde muherere he
hello
eh turakumva neza
Hello.
Ego turakumva nawe uratwumva?
Hello.
Turabumva neza, turabumva twebwe turumva kandi ko muri ko murumva ni radio. Namahoro.
Ndabahaye mwiriwe kuri radio isanganiro.
Mwiriwe mwiriwe duga kwijambo akanya karatujanye. Ninde?
Ego ndabumva.
Ugerageze uje kure na ordinateur yawe canke ico
cyo kugira turashima mugabo sindiko ndabumva jewe na nubwo munyumva
mu buhinga bw'ivyuma niba turabire
sinzi uko mu buhinga bw'ivyuma bo dutunganiriza ko sindiko ndabumva
twe turakumva neza numvise umengo ni Kingsley mu Bugiriki reka tu duge kwijambo
urumva nako navuga rero nti Rome musangwe egoiste kandi Rome afite tendance afite ubutegetsi kwabiza qu'est-ce que c'est la gouvernance la gouvernance nu kwevi nu gushiraho mécanisme na organisation na société kugira za nyungu umuntu wese ziba afise zidashobora kuronka aho zimenera kugira zije imbere nico gituma rero bavuga tuti dutore inzego za leta kugira zikingira inzugu l'intérêt supérieur y'igihugu au détriment ya l'intérêt particulier wewe rera ahantu hose nyimburi leadership bagushinze ibintu ntushobora gukingira inyungu muri rusange z'abantu abantu bazokora ibyo bashatse niko bameze ngira ndamwibutse imbarabaye munyeshuri yibuke abanyeshuri ari mu ishuri wasanga bazi umuprofeseur asirive ya cyane n'ubudasirive ya cyane ubudasirive ya cyane bacha bagiriki
Bacha biiba.
Voila. Kwa kila nani kwa harundi injira, nimba ugachukura yugata.
Ego.
Kwa tinda humi wa huko.
Ego, rekatuka kile. Ego, rekatuka kile. Alo. Alo.
Alo. Ndabahaye mwiriwe kuri Radio Isanganiro.
Mwiriwe, mwiriwe. Dusigaje minota itatu.
Mikei cyane reka duci bibundo muwanze muturamukirize umutumire duhindura ingendo kera twari ko twamwita
Faustin Kumana yego
nimba ni
muraho
yego turashima hanyuma tura nta byinshi dufite
twumva
kanya katujanye yego nibaje kwivuga yego Mungu isanzu ni hichu Burundi Kingsley ahengamye mu bimana by'abagiriki ya tene.
Ego, duga kwijambo Kingsley.
Ego, turashima intumbero mwahaye ikiganiro kandi turashima n'intererano umutumire yagiye aratanga. Narijya akanya ari gato katurega n'ubundi twosaba yuko no hanyuma mu mutuma ko kugira ngo abandanirize ko hanyuma hagati yaho icyo bita justice sociale nkuko byagiye biravugwa n'abandi mu Burundi wacu biracagoye kuko twihweje muri rusangi simvuze umuntu umwe cyangwa babiri hari ikintu abarundi bitugora gutandukanya icyo twita l'intérêt supérieur de la nation sinzi ko ndokivuga mu kirundi
nico ari karagaruka ko nawe
abantu barabyitiranya agomba kugira ivy'igihugu ivyiwe mugabo yikwiye gukoga bwa mbere nicorohereza abanyagihugu bose hamwe muri rusangi tukamenya kubaha no gutandukanya icya leta kuko leta nitwebwe nyina abanyagihugu abandi nitwebwe mugabo twubahirize kimwe tureke kwigungira ko ikintu kimwe nkuko byagiye biravugwa n'abandi ese nuwotora ubwo buryo basagakora imigambi ifasha abandi bajya batobato
yego murakoze Kingsley
nimbari yego
murakoze cyane mudutunga kanya
umunsi mwiza
yego murakoze cyane namwe mbwira umunsi mwiza mudutunga kanya kabaye gato ariko reka poste nawe ne asozera tumu umuntu umwe n'igice
urumva ne ko navuga umva wa avuze bya interest period de la nation
nibyo namwe ariko muragaruka
ariko ndagaruka ko nti nari ndamuhakaro nti iyo ugiye uri umufesere woroshe abana bacha batrisha ntizanye ngo uzabareka ndirisha haje ubigira gute abantu bacha biyigiranye ni nkibi inye
ejo bundi ejo bigereranywa n'igihugu
ejo bundi warumvise domicile d'Isaie yavuze ngo iki eh ngo je narahoye n'umukuru w'igihugu ngo ndamubaze igituma ibintu biguma biyangara guke acavuga ngo hari abantu ijana havyo
ubizi
abantu ijana ngo bagoranye none gashahu president wewe abantu ijana bakunanira amategeko bayaguhaya ati ngaya urafise uburenganzira bwo kubafata ubutungane burahari mugabo biranse none za nyungu za bose uri kuzikingira gute kandi babiguhaye wa wundi na wacara sasira umupati twa Dieudonné aterega ibyo bintu utabikoze nta wunda bikora sizi zo kuvuga muri leadership ati utabikoze pida nta wunda bikora muri cyo gihe yari leadership ikobo uvuga tuti je birangura gufata abantu kumbure turazinanye biragize gute tumutanga imihoho hazundi avuga ati jewe abantu turihurira kuri za nyungu z'igihugu none uhaguharuka bakingira ntubafate niki bica bigenda gute bazofatwa nandi
ego
ni yakudo opportunite
bazofatwa mu masegonde 30 none hakogwa iki mu masegonde 30
iga ni umukuru w'igihugu wenyine swa tarabihindura swa tatanga imihoho hakaza uwundi abishoboye ashora kuyafata ni rien na demi mesure Mwako ni wali hejuru kuisonga na hundi yofata wa wakome atari u. Niwe gara inge ni nze gozi kwa zira kora.
Murakoze Faustin reka ngire ko ndabashimira mwakoze ku ntererano yanyu muri kino kiganiye.
Murakoze.
Reka nshimire mutama muri Brazil yakoze David Imoreare yakoze na Kingsley atwakuye ari atene mu Bugiriki. Reka nshimire Serafine Hakizimana yari mu buhinga bw'ivyuma umwanya wagenewe kino kiganiro urarangiye. Medali niyo nkuru ndabashimiye mwe mwese mwari ko muradukurikirana muroranigwe aho muherereye naho butaha.
Karadi ndi Brussels mu Bubiligi inyota y'ubutegetsi yoshingira ku guteza imbere igihugu n'abanyagihugu bose ku mutekano w'abarundi bose n'abanyamahanga nkuko tubibona muri ibihugu biduhaye ndaha
Jewe ba muri Sweden nitwaba dushaka uburundi bwiza buzira igiturire buzira karenganyo buzira ubwikanyi nitwegwe nyene abarundi gutegezwa kubikora
Karadiridimbe
ni muri horande ndifwisha abarundi ko bose nera ku mugozi umwe
Aroni muri Otari hama nkaba nkunda igihe gucanga icamavukiro igihe gutwataye mu rudogi kariye gutufunda cyane gose
Karadiridimbe
ikiganiro karadiridimba Giyakajyo abarundi batukurikirana bari mu mahanga kugira ngo nabo baterere umuganda wabo mukubaka igihugu cyabo camavukiro karadiridimba